Umushinga mateka Festus Ntanyungu aserukira abateye igikumo ku rwandiko rusaba Petero Nkurunziza kudahirahira ngo yitoze mu kiringo cya gatatu mu kibanza cy'umukuru w'igihugu matora yimirije. Mu kiganiro yahayamenyesha makuru yamenyesheje ko bandikiye umukuru w'igihugu kugira bamukebure, kuko ngo mu gihe yo kwitoza bigaragara ko amaraso ashobora gusubira guseseka mu Burundi.
Ntidushaka ku Burundi abarundi bongera gutemana. Ntamvu nimwe muri iki gihugu dushobora kwemera kwakira ivuga yuko mu Burundi hongera ko abantu batemana. Imivyimba yabaye muri iki gihugu myinshi cyane. Twe tuvuga tuti rero icyo kibazo ni gitorerwa inyishu, ariko iyo nyishu ibi uko amahoro abaho mu Burundi nk'uko amasezerano yosha yadufashije kubigira ko, kandi imigambwe n'imihari yose yemeje amasezerano yavuze yuko yemeye ko tugiye mu mahoro tuzashobora kuja mu ntambara hagati y'abarundi.
Umushinga mateka Festus Ntanyungu amenyesha ko gufuta abagumyabanga ngo nuko bahanuye umukuru w'igihugu ngo atacyo bizofasha umugambwe, kiretse ko ababikoze bazosigara baricuza.
Uwo muhari cyangwa umugambwe wakoresheje igihano cyo kwirukana
no kuvuga yuko icyo gihe uvuze ko abantu batavyumvamo baragiye. Uwo ni umurwi wa mbere ubwiye. Umwaka ibiri isubiriye abandi ati ndasera icyumviro je ngo yangwe ivuga sibyo ngo nibihuye n'umurongo baragiye gutyo gutyo. Hasigara imyaka ingahe yaraheze icyo bita mu Gifaransa la peau de chagrin, raba imigambwe ko yatanguye mu Burundi urabe nyene yagihera yaheze kubera iki.
Mwamenya ko ku mugoroba wo kuri uno wa gatatu umuvugizi mushasha wa CNDD FDD Daniel Gérard Ndabirabe yahaye ikiganiro abamenyesha makuru, aho yamenyesheje ko 10 muri bamwe 18 bari bateye igikumu ku rwandiko rusa mukuru w'igihugu kudahirahira ngo yitoze bamaze gufutwa Burundi mu mugambwe, kandi akabamenyesheje yuko icyo gikorwa kigiye kubandanya kuko ngo muri CNDD-FDD ntibashobora kwemera yuko abagumyabanga bigenza nk'impene zo muci. Ikindi mwomenya nuko bamwe muri abo bateye igikumu kuri urwo rwandiko bamaze kwakwa abahora babacungerera ubuzima. Festus Ntanyungu akamenyesha yuko mu gihe hogira icyo baba vyobazwa umushikiranganje w'umutekano mu Burundi. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.